mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tute mwese abaduteze amatwi turaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya 17 muri kumwe nange Eugenia Mukankuse
na Frederic Nkundikije ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu.
Abanyakenya benshi 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 bafana Raila Odinga benshi bari bishimiye ko Raila Odinga yabaye abanyacyubahiro. Raila Odinga kuvamo kwe rero nanone byateje ikibazo kuko byagaragaye ko Urukenya atari we ugomba gukomeza kuba perezida.
Uwo ni umunyarwanda wageze ku biro by'itora aho abanyakenya batuye i Kigali mu Rwanda bagiye gutora mu cyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida wa Kenya.
Mu gihugu cya Kenya amatora y'umukuru w'igihugu rya kabiri yabaye uyu munsi ku wa kane yabaye mu kandi mu Ndugararo.
Abayobozi b'ingabo za Amerika barimo kuvugana na komite ya Sena ishinzwe igisirikare ibyerekeye igitero cy'umutwe wa leta ya Kiyisilamu muri Nigeri, igitero cyahitanye abasirikare bane ba Amerika mu ntangiriro z'uku kwezi.
Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yatangaje ko Amerika itazosubira gucisha mu ishyirahamwe mpuzamakungu imfashanyo y'abantu bari mu mirwi iri kurushi bagiramiwe n'abayisilamu mu bihugu byo muri seruko rwo hagati.
Ingabo za Iraq zagabye igitero cyo gufata imijyi mito myinshi hamwe n'imidugudu ku mapaka wa Iraq na Siriya bibice biri mu maboko y'umutwe wa leta ya Kiyisilamu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Amakuru tuyatanguriye ku makuru ku matora yo mu gihugu cya Kenya inshuro ya kabiri. Iyo umukuru w'igihugu yabaye umunsi ku wa kane, ayo matora rero akaba yaranzwe n'itana mu mitwe ryabaye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu bariko bagira imyiyerekano mu gihe ibibanza byo gutoreramwo biri mu gisagara bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta bitigeze byugururwa. Umukuru w'umurwi ujejwe gutunganya amatora Wafula Chebukati yavuze ko amatora mu makomine ane mu murengero w'igihugu agwiriyemwo abatavuga rumwe na leta yasibishijwe gushika ku munsi wa gatandatu itariki 28 z'uko kwezi kubera imvo z'umutekano. Abapolisi barashimyuka ibabaza mu maso bariko barashwiragiza abantu bariko baragira imyerekano muri karitsiye yitwa Kibera iri mu cugararo imurwa mukuru Nairobi. Bongera barashinga ibirindiro imbere y'ibibanza byo gutoreramo. Iyindi migumuko yabaye kandi mu gisagara cya Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu aho ibibanza byo gutoreramo birenga 20 vyugawe mu gihe abajejwe ivyo bibanza bari bamaze kunyaga amagara. Umugabo umwe yishwe arashwe mu gisara cya Kisumu igihe abantu bari koragira imyerekano batana mu mitwe n'abapolisi nk'uko amakuru yatangajwe n'igipolisi yabivuga. Ayo matora agira kabiri abaye hari haheze ikiringo kirenga amezi abiri Perezida Uhuru Kenyatta atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora yavuye hakanwa na sentare nkuru w'igihugu yavuze ko yari yabayemo amahinyu menshi yatowe n'umurwi w'igihugu ujejwe utunganya amatora. Yamara n'iryo subirwamo rya matora ryabaye mu kajagari kenshi. Umukuru w'unani w'imigambwe itavuga rumwe na leta Raila Odinga yaratangaje ko akuye akarenge muri ayo matora agira kabiri mu ndwi zibiri ziheze. Akaba yavuze ko umurwi w'igihugu ujejwe utunganya amatora utakosoye utunenge twari mu matora y'inshuro ya mbere maze acatira kamu abanywanyi biwe kabasaba kutitaba ayo matora. Haheze indwi imwe umwe mu bagize umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora muri Kenya Roslyn Akombe yaciye atanya imihoho acara nahunga igihugu. Icyo gihe yavuze kwa fashe iyo ngingo kuko yabonye umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ugiramiwe n'injyane ziri hagati y'abanyapolitike bo ku mpande zose baguma baturubika abagize uyu murwi. Odinga yaciye asohora itangazo umunsi umwe imbere y'uko amatora aba rivuga ko urunani rutavuga rumwe na leta arongoye rugiye guhinduka umuhari ugiye kugwanya ayo matora. Sentare nkuru y'igihugu yari yatikanijwe kumviriza urubanza rwari rwashinzwe n'abanyagihugu batatu rwasaba guhagarika ayo matora agira kabiri. Yamara urwo rubanza rwahavuye rusibishwa. Inyuma yaho umutegetsi yajeje ubutungane mu gihugu cya Kenya David Maraga atangarije ko atagitigira igikwiye cy'abacamanza babonetse.
Aya makuru yerekeye itora rya perezida muri Kenya turaza kongera tuyagaruke uko byo burambuye. Makuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abayobozi b'ingabo ba Amerika barimo kuvugana na komite ya Sena ishinzwe igisirikare ibyerekeye igitero cy'umutwe wa leta ya Kiyisilamu muri Nigeri. Ni igitero cyavumbukiye ku basirikare bane ba Amerika kibatwarira ubuzima mu ntangiriro z'uku kwezi. Robert Karema wungirije umusirikare ushinzwe sekretari ushinzwe ingabo ku bibazo by'umutekano ku rwego mpuzamahanga na General Albert Elton wungirije umuyobozi w'ibikorwa byihariye by'ingabo zirwanira mu kirere no kurwanya iterabwoba baravuga ibyerekeye igitero cyo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cumi. Ibyo biganiro birimo kubera mu muhezo. Abategetsi muri Departement y'ingabo barimo gukora iperereza kuri icyo gitero cyabereye hafi y'umupaka wa Niger na Mali. Cyatwaye ubuzima bw'abasirikare bane b'Amerika bose bari mu ngabo zidasanzwe. Nubwo amakuru yuko icyo gitero cyagabwe atari yasobanuka neza, abenshi mu badepite bumvikanishije ko batunguwe no kumva ko abasirikare b'Amerika bagera ku gihumbi bari mu gicyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Banavuze ko batahamya ubutumwa izo ngabo zirimo muri icyo gihugu cya Niger. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo kwa gatatu ntiyasobanuye neza niba yaratanze uruhushya rwo kohereza ingabo muri Niger. Yumvikanishije ko yahaye abasirikare uruhushya rwo gukora icyo babona gikwiye ku buryo twatsinda. Ati ubwo nibwo bubasha bafite, ndashaka gutsinda kandi tuzatsinda. Uwo ni Perezida Trump.
Tugarutse gatoyi ku makuru yerekeye amatora mu gihugu cya Kenya. Departement ya Leta ya Amerika TIACAM abanyakenya kabasaba kuguma batekanye, kubungabunga amahoro, kwiyamiriza ubwicanyi hamwe no kubahiriza ibyiza shingiro igihe cy'ayo matora yabaye uyu munsi kwa kane. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika yatangaje ko Amerika iteye umutima uhagaze n'ukuntu impande zose zibandanya kugerageza kwisuka no kwivanga mu gikorwa cy'umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora, igikorwa cy'abajejwe utunganye hamwe n'izindi nzego z'igihugu. Leta Amerika irateye ivyatsi kandi igitero cabaye kujejwe gucungira ubuzima bw'icegera c'umukuru utungane muri Kenya. Leta ya Amerika ivuga ko hakwiye kuba ibiganiro vyihutirwa hagati y'imigambwe yose yo mu gihugu ca Kenya hamwe n'umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora kugira ngo ibibazo vyose bihari muri iki gihe bive mu nzira. Leta ya Amerika ivuga ko ubu atari igihe co kuryanisha abanyakenya, ahubwo ari igihe co kunga ubumwe bw'abanyakenya bose.
Radio Ijwi rya Amerika. Ingabo za Iraq zagabye igitero cyo gufata imijyi mito myinshi hamwe n'imidugudu iri ku mupaka w'igihugu cya Iraq na Siriya bikiri mu maboko y'umutwe wa leta ya Kiyisilamu. Minisitiri w'intebe wa Iraq Heder al-Abadi yatangaje ibyo bitero kuri uyu wa kane, havuga ko intagondwa za Kiyisilamu mu mijyi ya Al-Qaim na Raqqa nta mahitamo zifite. Ibintu rero ngo ni bibiri, urupfu cyangwa se kuyamanika. Yagize ati bose bazasubira ku ntwaro za gakondo, ingabo zacu zarwanye urugamba ntizitizigama nizo kubishimirwa. Urugaga rw'ingabo ziyobowe na Amerika muri Iraq rwafashije bikomeye mu gitero gikaze cya nyuma ubwo ingabo za Iraq zari zamaze gufata ibirenga 90% by'ubutaka bwari bwafashwe na leta ya Kiyisilamu mu mwaka 2014. Abarwanyi b'umutwe wa leta ya Kiyisilamu babarirwa mu 1500 nibo bakiri muri ibyo bice, nibo basigaye mu bice bizengurutse umujyi wa Al-Qaim nk'uko rero igisirikare cy'Amerika kibivuga.
Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yatangaje ko Departement ya Leta ya Amerika itazosubira guha umutahe ibiro by'amashyirahamwe mpuzamakungu bidakora neza kuvyerekeye igikorwa cyo gukingira abanyagihugu bari kurushi mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati. Yatangaje ko intererano yahora ihabwa ivyo biro, ahubwo igiye kuzohora icishwa mu madini y'abo banyagihugu bari kurushi hamwe no mu biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere makungu USAID. Umushyirahamwe Pence yatangaje iyo ngingo yayitangaje ejo ku munsi wa gatatu mu ijoro igihe yariko ashikiriza ijambo umurwi witwa Defense of Christians, ni ukuvuga umurwi ujejwe gukingira abakristo hamwe n'imirwi y'abantu bari kurushi yama yashize ahabona amakuba n'amagorwa abakristo bo muri iyo ntara yo mu bihugu byo museruko rwo hagati bamamwe. Pence yagize ati ntituzosubira kwizera ishyirahamwe mpuzamakungu ryonyine muri icyo gikorwa cyo gukingira abakristo hamwe n'abantu bari kurushi muri iki gihe imirwi ikora ibitero by'iterabwoba ishobora gukora ihonyabwoko. Vice Perezida ntiyadomye ko urutoki ibihugu bivugwa kandi ntiyatangaje n'igihe iyo ngingo izoshirirwa mu ngiro canke igitigiri c'amafaranga kitazosubira guhabwa ishyirahamwe mpuzamakungu.
Muri kumwe na Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda. aho ubushinjacyaha bwarangije gusobanura ikirego cyo mu rubanza ruregwamo Ladislas Ntaganzwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Mu iburanisha rya none bwagaragaje amajwi n'amashusho bwafatiye ahantu bukeka ko uregwa yakoreye ibyaha. Inkuru irambuye muregezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Ku munsi wa nyuma usobanura ikirego cyabwo mu rubanza buburanamo na bwana Ladislas Ntaganzwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu muri 94, ubushinjacyaha bwasoreje ku majwi n'amashusho bugaragaza uduce dutandukanye bukeka kuregwa yakoreyemo ibyaha baburana. Muri ayo majwi n'amashusho ubushinjacyaha bweretse urukiko bugaragaza ko bwahereye ubutare buriyafata kugera mu karere ka Nyaruguru ahoza ari komine Nyakizu bwana Ntaganzwa yategekaga ubwo yari burugumestre w'iyo komine. N'amavideo agaragaramo bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha unaburanura urubanza, hakongera kugaragaramo madame Claudine Dushimimana nawe umushinjacyaha muri uru rubanza. Nk'uko bigaragara binumvikana ahantu hatandukanye bafatiye amavideo kuva ibutare kugera mu cyahoza ari komine Nyakizu no mu nkengero, hamwe abashinjacyaha barumvikana mu banagaragaramo basobanura ibintu nk'abatangabuhamya, ahandi bakavuga ko ari uko abatangabuhamya babo babivuga mu buhamya bukubiye mu kirego cyabo. Barasobanura ko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 94, Abatutsi bahungiraga Burundi urego yategetse ko babakura ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi, babajyana inkombero babiciraho ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 94. Muri izo video ubushinjacyaha bweretse urukiko bwana Faustin Nkusu yumvikana managaragaza icyobo yemeza ko cyanazwemo Abatutsi babarirwa mu gihumbi nyuma yo kubica. Mu duce nka Kibanga gitangara no kumugana ubushinjacyaha bwaheretse urukiko mu majwi n'amashusho busobanura ko ari hamwe mu hakizwa amabariyeri yicirwagaho Abatutsi ku mabwiriza ya bwana Ladislas Ntaganzwa. Bwana Ntaganzwa na Maitre Rurabuga bumwunganira mu mategeko bakurikiranaga iby'aya majwi n'amashusho bucece kandi bandika. Umushinjacyaha madame Dushimimana yagaragaye muri video washinja Ntaganzwa hagaragara hagaze kuri paruwasi ya Cyahinda yegeranye n'ikigo cy'amashuri avuga ko muri genocide uregwa yategetse kuhicira Abatutsi babarirwa mu 30,000 byari byahahungiye. Aravuga ko aho kuri paruwasi ya Cyahinda ariho Ntaganzwa atangirije mu buryo bweru y'ubwicanyi muri komine Nyakizu yategekaga. Ubushinjacyaha buravuga ko mu isantire ya Viri Nyaruguru muri 94 ndetse na Nyagasozi uregwa yahakoresheje inama ari kumwe n'abategetsi mu gisirikare ndetse n'abasivile kandi ko izo nama zari zigamije kurimbura Abatutsi. Uretse ayo majwi n'amashusho ubushinjacyaha bwasorejeho busobanura ikirego cyabwo, bwanagaragaje ikarita yakozwe n'umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka. Buravuga ko iyo karita igaragaza intera iri hagati y'ahantu n'ahandi bukeka ko Ntaganzwa yakoreye ibyaha bumurega. Bwavuga ko ibi byose bwabikusanyije mu mugambi wo kugira ngo ibintu bisobanuke neza, kuko ibisobanuro bwatangaga mu magambo ngo byashoboraga guteza urujijo mu kumva uburyo uregwa yashoboraga kujya ahantu henshi hatandukanye umunsi umwe cyangwa ikindi gihe. Ubushinjacyaha buravuga ko mu murega ibyaha yagaragaye mu bihe bitandukanye bwahabonye ibirometero bibarirwa muri 30. Nyuma y'ibisobanuro by'ubushinjacyaha umucamanza bwana Antoine Muhima yahaye ijambo Maitre Bugabo wunganira uregwa, maze avuga ko nta byinshi yarenza kuri ayo mavideo y'ubushinjacyaha uretse kuzafata umwanya uhagije bakayasesengura bakazabona kugira icyo bayavugaho nk'ibindi bimenyetso byose. Byabaye cyo kimwe na Ntaganzwa yagiye umucamanza ko nta byinshi avuga kuri ayo mavideo. Gusa yumvikanye mu mvugo itemeranya n'iy'ubushinjacyaha aho buvuga ko ibyaha byakorewe ahantu hajya kuba hamwe. Ntaganzwa we aremeza ko ku ruhande baburana rugaragaza video bitandukanye n'ahantu nyirizina aregwa, aravuga ko hari intera ndende hagati y'ahantu n'ahandi. Mbere yo kuzatangira kwiregura ku kirego cy'ubushinjacyaha, uruhande rw'uregwa rwasabye ko abatangabuhamya w'ubushinjacyaha bazabanza kuza mu rukiko bakemeza ko inyandiko mvugo zirega ari umwimerere kandi bakemera ko ari zabo. Maitre Bugabo yavuze ko abatangabuhamya basa nk'aho ariho bihari ibimenyetso by'ubushinjacyaha kandi ko bigoye kubemera batabazi. Ubushinjacyaha bwasubije ko ibyo umunyamategeko avuga bitari byo. Bwavuze ko amategeko ateganya ko ubushinjacyaha bubanza gusobanura ibirego byago, hanyuma uruhande bahanganye rukiregura abatangabuhamya bakazaza nyuma. Maitre Bugabo yakomeje kugira impungenge zo kuziregura ku batangabuhamya ataziranyeho n'uruhande bahanganye. Umucamanza yamumaze izo mpungenge yemeza ko amategeko agomba gukurikizwa uko ari. Yategetse ko uruhande rw'uregwa ruzakurikizaho kwiregura abatangabuhamya bashinja bakazabona gukurikiraho. Bwana Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 55 yavukiye i Gasharu mu cyahoze ari komine Nyakizu muri perefegitura ya Butare ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Arabura n'ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha magingo ayuregwa yabaye yirinze kugira icyo abivugaho. Ntaganzwa atawe muri yombi mu mwaka ushize 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yageze mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu ku mwaka ushize 2016 azanywe n'urugereko MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri Tanzania. Bwana Ladislas Ntaganzwa yari ku rutonde rw'abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriye hakayabo ka miliyoni 5 z'amadolari kwayitungira gatoki agaragaza aho baherereye. Niba nta gihindutse iburanisha ritahari zasubukura ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Akhamagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Inyuma yo gusibishwa inshuro zirenga zitandatu urubanza rw'umurwi wa mbere wagirizwa igitero cyo kwikampi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga rwumvirijwe ubwa mbere mu sentare y'iyungururizo. Urwo rubanza ntirwaburanishijwe. Donido ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika mu Burundi Jean Bosco Ndarurinze.
Inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga, abafashwe ubwa mbere bagizwe n'abasirikare indwi, umupolisi umwe n'abanyagihugu basanzwe icyenda. Abo nibo bungururije umushyikirizamanza ku rwakiriwe na Sentare Nkuru y'Igihugu ya Muyinga, aho bakiriwe igihano cyo gufungwa imyaka 30 n'ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Kuva kunguruza urubanza amezi 10 yaraheze, kuri uyu wa kane nibwo bwa mbere barengutse Sentare iraheza irabumviriza. Ni mu gihe urubanza rwabo kwagiye rurasubizwa inyuma inshuro zirenga zitandatu, vyatuma n'uko bari bafungiwe mu mahero atandukanye yo mu gihugu kandi basangiye dosiye ibakurikirana ku cyaha kimwe. Kuri uyu wa gatandatu niho vyashoboka ko begeranywa mu ibohero rimwe rya Ngozi, gutyo bihava birashoboka ko barengukira rimwe bakwiye. Naho barengutse kuri uyu wa kane urubanza ntirwaburanishijwe idonido. Ubwa mbere habaye kubaye impari ku bantu babiri batari bafise amakete y'ukunguruza muri dosiye. Umushyikirizamanza mukuru wa parake yegamiye Sentare isubiramo ya Ngozi yasaba ko yoburana n'abunguruje gusa, abashingamanza babunganira bagasaba Sentare kubumviriza bose. Vyabaye ngombwa ko Sentare Nkuru isasura gatoya kugira itange umwanya ku mushyikirizamanza mukuru wo kwihweza ibirego vy'abo babiri nk'uko yari yabisabye. Abo babiri bumvirijwe mu bandi, ariko iburanishwa ryabo rikazotera imbere y'uko habonetse ivyemezo vy'uko bunguruje. Ariko imbere yaho gatoya umwe mu barengukishijwe yasabye Sentare ko yotaramura umushyikirizamanza mukuru. Uyo yamwagirije ko ari mu bamukoreye amabi y'ihohoterwa mu matohoza yabereye Muyinga aho yakorera icyo gihe. Sentare ntiyabihaye agaciro. Uwarahagarariye Intahe yavuze ko umushyikirizamanza mukuru wari umuburanyi mu bandi, niko kumenyesha ko umuburanyi adashobora gutaramura uwundi. Ibintu nyamukuru byatumye urubanza rutaburanishwa idonido n'ibintu bibiri. Icya mbere, abashingwamanza basabye ko dosiye y'umwana basanze ari mu bahanywe na Sentare Nkuru y'Imuyinga atarakwiza imyaka yoja ukwayo agaheza akaburanishwa ukwiwe. Icya kabiri ari nacyo cyateye impari hagati y'ababuranyi, ni icyasabwe n'abashingwamanza kijyanye n'uko Sentare Nkuru yotesha agaciro ivyegeranyo byose by'amatohoza byabereye Muyinga. Umwe mu bashingwamanza yunganiwe na bagenzi be yavuze ko abarengutse bagifatwa bakorewe ihohoterwa ryo kubemeza ibyo bagirizwa mu iperereza. Yavuze ko hari n'aberetswe ibintu biteye ubwoba cyane, baraboherezwa igufa bituma bemera ibyo batazi baranabeshera abandi. Bimwe mu byagirizo bikomeye by'umushingwamanza byatumye umushyikirizamanza mukuru asaba Sentare kubifatira ko kugira umushingwamanza abuze ibyemezo azokurikiranwe n'ubutungane. Umushingwamanza yerekanye ko atari mu kibanza kimwe n'abarengukishijwe, acayongera asaba umushyikirizamanza mukuru ko atovanga kuburana no gutera ubwoba. Sentare yemeye gukora itohoza icese ku byasabwe bifatiye ku guteza agaciro ivyegeranyo byose by'amatohoza byabereye Muyinga. Niko guhaye ijambo abashengejwe. Abafashe ijambo bose bavuga ko bashikanywe imbere y'inyamiramabi n'umushyikirizamanza bamerewe nabi. Hari n'abavuze ko ivyegeranyo batazi ababiteye ko umukono, ahandi nabo bakavuga ko inyamiramabi za koporora ivyo bemezwa mu iperereza bariko baraborezwa igufa. Sentare Nkuru mu kubabaza yahagarara ahanini ku kibazo cy'uko boba barahohotewe imbere y'inyamiramabi iyo umushyikirizamanza n'imbere ya Sentare. Abaregwa bavuze ko baguma babona isura y'uwitwa Ndayisenga Gerardo muri ibyo bibanza byose. Ubu nawe bavuze ko ariwe arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga, bakamwagiriza ko ariwe yabahohoteye cyane. Muri Sentare hari abari baje bitwaje amaradiyo kwa muganga n'amafoto kugira batomorere Sentare ko ari iby'ukuri bahohotewe. Umushyikirizamanza mukuru yagiye aragirizwa na bamwe kuba yaragize uruhara mu isindikarizwa ry'ubuzima bwabo uwa ya buzeko alimisa mbe ukomeleka kura uvan yaziguye kobi tarifi oroshe gufata umunu wa singo ho mugihe hariko haravuga na masasu ingingizo wa ya fashu ikazomenyekana kuitariki chenda zu kwezi gutangura kwa chumi ingozi mburaruko gu Burundi jambo skonda rulinze ijuja Amerika.
Urakoze Jean Bosco tuve ingoze mu Burundi noneho dusubire mu Rwanda. Abanyakenya bagiye gutora, abanyakenya baba mu Rwanda bazindukiye mu matora yo guhitamo perezida uzabayobora, ni ku nshuro rero kabiri aya matora abaye. Ku cyicaro cy'ambasade ya Kenya mu Rwanda kiri ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali ntabwitabire bwaharanzwe, abajyaga gutora bahageraga urusorongo. Abatoye bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko bifuza ko iri tora ryaba irya nyuma ko abanyakenya batasubira mu nkiko. Inkuru irambuye muragezweho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda asumutakaboye. Ku cyicaro cy'ambasade ya Kenya mu Rwanda kiri ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali niho abanyakenya batuye mu Rwanda batoreye. Igikorwa cyatangiye ku isaha ya saa 11 ku masaha yo mu Rwanda. Ibiro by'itora byari bibiri byose bigomba kwakira abanyakenya 150 biyandikishije kuzatorera muri ambasade ya Kenya mu Rwanda. Umuyobozi wa site y'itora Nuzahati Amwinzangu yavuze ko amatora arimo kugenda neza ndetse ko ntaho atandukaniye n'ayabaye mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka. Uwazaga gutora yinjiraga mu muryango wa ambasade akabanza akareba ko ari kuri liste y'itora, yakwibona agakomeza agatanga pasiporo ye kubashinzwe gutoresha, nyuma akabona kujya mu bwiherero agahitamo uwo yifuza mu bakandida 8 bari ku rupapuro rw'itora. Nta muntu wemerera gutora atabanje kwerekana ko afite pasiporo. Abanyakenya baba mu Rwanda bavuganye n'ijwi rya Amerika barasaba ko aya matora yaba ya nyuma ntazongere gusubirwamo nk'uko byagenze mu matora ashize.
Because it is not very sure if you are going to come back again.
Aragira ati ntabwo nishimye kuko nituzi neza niba bazasubira muri biriya byo mu nkiko. Byaba byiza iritora ariyo riba irya nyuma kugeza mu mwaka wa 2022. Mugenzi we nawe wazindutse aza gutora yavuze ko yifuza ko amahoro yagaruka mu gihugu cyabo.
And we wish all well goes well in Kenya such that it is peaceful everywhere. But it's unfortunate that in some part of the country,
turifuza ko byose byagenda neza muri Kenya amahoro akagaruka hose. Birababaje kuba mu bice bimwe by'igihugu abantu badashobora gutora. Amatora muri iki gihe niyo y'ingenzi. Umuntu umwe akavuga ngo ntimugire gutya, ntimugire gutora. Sinibaza ko ibari byo kuko twitegereje abakora imyigaragambyo muri Kenya ni urubyiruko. Turifuza ko Kenya yakongera gutekana, ubuzima busanzwe bugakomeza, kuko ari agace gafatiye runini umugabane wa Afurika. Si abanyakenya bonyine bari bafite inyota yo kumenya uko ibikorwa by'amatora bigenda, kuko ku cyicaro cy'ambasade ya Kenya mu Rwanda hari n'abanyarwanda banyuranye baje kwirebera uko amatora agenda.
Abanyamakuru hari abanyakenya benshi ariko barimo babyivugira, bari abo kwa perezida bakitwa byivugira, ariko bo kawodinga nabo bakavuga ati ni umwanya wo kugira ngo Raila Odinga nawe akomeze abe perezida. Mbese bashaka nk'aho bahaye itsinda Raila Odinga. Abanyakenya benshi bafana Raila Odinga, benshi bari bishimiye ko Raila Odinga abaye abanyacyubahiro. Raila Odinga kuvamo kwe rero nanone byateje ikibazo kuko byagaragaye ko urukenya atari we ugomba gukomeza kuba perezida.
Nk'abanyarwanda mwebwe mwumva byarangira gute?
Twebwe twumva ko twarangira mu mahoro, ubundi twifuza ko perezida w'urukenya yakomeza.
Kwa munani z'ukwezi kwa munani uyu mwaka nibwo muri Kenya habaye amatora yegukanywe na Uhuru Kenyatta, nyuma uwo bari bahanganye Raila Odinga avuga ko ataciye mu mucyo aya matora, maze urukiko rw'ikirenga rusuzumye rwanzura ko agomba gusubirwamo. Mu Rwanda habarirwa abanyakenya bazwi n'ambasade yabo bagera ku 200,000, ariko umukozi wa ambasade wampaye imibare yavuze ko hari undi mubare munini w'abanyakenya baba mu Rwanda ariko batiyandikisha. Mu 200,000 bibarizwa mu Rwanda by'abanyakenya hategerejwe kuko batora basaga gato 800. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Asumta, tukivuga ku matora ya perezida wa Kenya yarusha muri Tanzania naho nyine habereye amatora y'umukuru w'igihugu. Ayo matora ntiyitabwe na benshi nk'uherebuka. Utwara ibiro by'amatora avuga ko byatumwe n'uko abakenya benshi baba muri Tanzania bari bashyigikiye Raila Odinga yikuye mu matora. Ni inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Pierre Claver, niyo nkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania.
Isaha 12 za gatondo kuri uyu wa kane ibiro by'amatora y'umukuru w'igihugu cha Kenya byari bimaze kugurugwa yarusha ku banyakenya baba muri Tanzania.
Mesikara kupiga kura. It's my right.
Umukenyezi ati n'umunezero kuko mejeje kwitorera umukuru w'igihugu canje. ati n'uburenganzira bwanje ati buri ndatoye atangorane n'imengize atanumuhungabanije namubajije uwo yatoye maze nawe aritwengera ati byo nibanga ryanje
iyo ni siri yange
mugenzi we ati naho mejeje gutora turacyafise amakenga menshi twebwe abakenya
ni changamoto kwa sababu nilikuwa nimepiga narudia kwa mara ya pili
ati nibibazo bitoroshe kuko bwa mbere ndari natoye none rabandagarutse ati n'ubusinzi ngene bizogenda atari ko naho biri uko ndaryohye ko mejeje kubahiriza uburenganzira bwanje ndazi ko bitoroshe hari uruhagarara mu gihugu ariko nsaba abantu gutekana ati abantu benshi ndazi ko batenye kuza gutora kubera uwo bashigikije yikuye mu matora atari ko jewe umutima wanje wambwiye ko noza gutora naho biri uko hari nabandi batemerewe gutora ora kubera batiyandikishirije yarusha umwe muri bo amaze kwankirwa gutora yabwije ujya America inyende yavyakiriye
nimegihise bibaya muno
ati numva mbabaye gose cyane kubona ntatoye ati ni kuri simeze neza ati bambwiye ko mbwirizwa kuja gutoreraho niyandikishirije naho ni Nairobi aturumva ntakunde ndi bugire ubuheruka mu kwezi k'umunane mu matora ya mbere abatoye barenga gato amajana abiri ku bantu amajana atatu na mirongo ibiri bari biyandikishije kuri inshuro ya kabiri amatora asubiwemo abantu mirongo itandatu na batanu gusa no kuvuga ibice mirongo ibiri nibo bitabye amatora ubutwari ibiro by'amatora yarusha avuga ko abenshi mu banyakenya bataje gutora kubera bashigikije utavuga rumwe na leta Raila Odinga ubu yikuye mu matora Cyril Henry arongoye ibiro by'amatora arashima ariko ko umutekano wacungerewe neza kugira ngo ntihagire abo burabuza amatora
Chaguzi muda wa kupiga kura imekuwa.
Atuwa matura raheze turuga ibiro by'itora. Twakiriye abantu mirongo itandatu na batanu gusa bagereranywa n'ibice mirongo ibiri ku ijana. Amatora yagenze neza ariko abantu baje umwe umwe bake bake kuva mu gatondo. Turashima ko leta ya Tanzania yaduhaye abaducungira umutekano bakwiye. Nta kibazo tugeze tugira umunsi wose nta n'umwe yaje kuduhungabanya
sasa hivi tunaona tuko shwari
umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Liberance Mukeko yari yamagariye abanyakenya kudasambura igihugu cabo ngo haduke ubwicanyi nk'ubwabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi
Fellow Kenyans, don't destroy yourself, don't destroy your country.
Ati nshuti zacu zo muri Kenya, nimwisambure ko nimusambure n'igihugu cyanyu kubera inyungu za politike. Twizeye ko amahoro azokingirwa muri iki gihe gito buca gitangura c'amatora hamenye inyuma yayo. Ntitwifuza ko igihugu ca Kenya gica mu ngorane nk'izo ibindi bihugu biriko biracamwo kubera amatora. Ku nshuro ya mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu cya Kenya mu kwezi k'umunani atarasubirwamo wari yatahukanye ikibanza cya mbere iyarusha muri Tanzania yari utsabwamwe na leta Raila Odinga ubu yikuye mu matora Pierre Clavin Nkuru iyarusha ku bwije rya Amerika
Tuzizwe rya Amerika ibiganiro byacu birimo kugera ku musozo tubibutse ariko ko amakuru yacu yibanza hanini ku matora y'icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida muri Kenya
iyi ni inkuru ikiravuga muri iki gihe ni inkuru ivuga ko mu gihugu cya Repubulika ya Central Africa abanyagihugu abayisilamu baba mu gisagara cya Bangassou kigwiriyemo imirwi y'abagwanyi ba Kristo bahiriye amafaranga atari make abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu bakorera kuri kontra kugira ngo banyegeze mu modoka zabo bongere babahungishe inyuma yaho abo bakozi bankiye kubanyegeza nk'uko amakuru yatangajwe n'abari muri abo bantu bahungishijwe abivuga bamwe muri abo bantu ngo barishiye amadolari ijana umwe umwe kugira ngo yinjire mu makamyo yaraherekejwe n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu bajeje gucungira umutekano babatwaye kilometero amajana indwi baca rero icyo gihe bagenda baca mu mabarabara atagira kaburimbo mu mihana yuzuyemo imirwi itwaje ibigwanisho abandi nabo barishiye abadereva b'indege za ONU nabo nyene bakorera kuri kontra kugira ngo babatware indege zari zihije gushikana ibifungurwa hamwe n'ibindi bikoresho by'inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu
Indi nkuru twabwiye ni uko ingabo za Iraq zagabye igitero cyo gufata imijyi mito myinshi hamwe n'imidugudu iri ku mupaka w'igihugu cya Iraq na Siriya Nchuti mngesele mngani mudu teza matuki ilu ganu vya tuna habi humori je tukabatu wa shimira mngesa kwa mga teza matuki shimira na wadu fashe kuhanga bugibyo ma engineer Sadrak Franklin na Fasidi Gebehu wadu fashe jagushira hamge ibiganiru ama kurunga ijezuguho na nji Eugenia Mkanguzi
na Federike Mkundikije tulabifuja lero mngesi ama horo numungoro wa mngiza kane ni mutangwe kubandanya kukulikana ibiganiru vya radio izwi ya mega.